ni radio Ijwi y'America. Ijwi y'America rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki 23 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Munikije
na Eugenia Mukankusi, nanjye ndabaramukije.
Ngambi nyamukuru nuko tugomba gukorera abanyagihugu kugira ngo amategeko aturwa mu nama yotorwa mu nama ashinga amateka, yaba amategeko ashingiye ku nyungu z'abanyagihugu bwite, ntabe gukorera inyungu z'umugambwe cyangwa gukorera inyungu z'umugwi kanaka.
Uwo ni Bwana Agaton Rwasa, watorewe kuba vice perezida wa mbere w'inama ashinga amateka mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru tuyahereye mu Burundi. Inteko ishinga amategeko, no kuvuga inama ishinga amateka nshya y'Uburundi, uyu munsi yashyizeho inzego zo kuyobora. Hatowe Pascal Nyabenda, usanzwe ayobora umugambwe CNDD-FDD, ubu niwe rero ugiye kuyobora inama ishinga amateka. Hanatowe kandi Agaton Rwasa, usanzwe ayobora FNL yigenga, niwe uzaba vice perezida wa mbere n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishinga amateka. Hatowe rero vice perezida wa kabiri w'umukuru w'inama nshingamateka, ariwe Edouard Nduwimana, usanzwe ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Uko byagaragaye ariko, nta mukenyezi n'umwe mu batowe no mu batanze kandidature zabo. Kandi mu myanya yose yiyamamaje umuntu umwe, akaba ari nawe watowe. Agaton Rwasa yatorewe nk'urunani rw'amizero y'Abarundi. Mu gihe rero iyo nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka 112 muri iki gihe, muri bo 86 nabo muri CNDD-FDD, Pascal Nyabenda wa CNDD-FDD yatowe ku majwi 101, Agaton Rwasa hatorwa ku majwi 108, mu gihe urunani amizero y'Abarundi rufite abadepite 21 gusa.
Sentare yo mu gihugu cya Misiri uyu munsi kwa kane yunguruje umunsi yari gutangariza ko ingingo yerekeye urubanza rwari rwungurujwe n'amesha makuru ba televiziyo Al Jazeera bagirijwe ko bari bashyigikiye umuhari Muslim Brotherhood utemewe n'amategeko. Televiziyo Al Jazeera yatangaje ko ishavujwe n'iyo ngingo yafashwe na sentare y'igihugu cya Misiri yo kunguruza umunsi w'urubanza rw'umunyakanada Mohamed Fahmy, umunyamisiri Baher Mohamed, hamwe n'umunya Australia Peter Greist. Iyo sentare izosubira gukorana mu ndwi iza kugira ngo isome urwo rubanza. Televiziyo Al Jazeera ivuga kwa abamenyeshamakuru bariko bakora akazi kabo gihe bahagarikwa mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2013. Mu nyuma abamenyeshamakuru baciye bacirwa urubanza rwo gufungwa. Greist hamwe na Fahmy baciriwe munyororo w'imyaka indwi, mu gihe Mohamed we yaciriwe munyororo w'imyaka 10. Urubanza gwungurujwe mu kwezi kwa mbere rwasavye kwabo bamenyesha makuru bosubira kuburanishwa gushasha, inyuma yaho abashikiza manza bananiriwe kwerekana ivyagirizo bigaragaza ko bashigikiye umuhari Muslim Brotherhood. Urubanza rwabo ruramaze kunguruzwa inshuro zitari nke, harimwo iyo ngingo yo kugunguruza yafashwe uyu munsi kwa kane ngo kubera hari umucamanza umwe yaragwaye. Mu kwezi kwa kabiri Greist yarekuwe aca arungikwa mu gihugu ca Australia, mu gihe Mohamed na Fahmy bakiri mu ibohero ryo mu gihugu ca Misiri.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Perezida mushya wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuye muri Kameruni nyuma y'iminsi ibiri y'uruzinduko rwe, aho yagiranaga ibiganiro na perezida wa Kameruni Paul Biya. Mu bibazo baganiriyeho harimo ikinyeshyamba za Boko Haram zikomeje gutwara abantu buzima. Perezida Muhammadu Buhari avuga ko azakorana na Kameruni, Chad na Nigeria kugira ngo bahagarike mu gihe gito gishoboka inyeshyamba za Boko Haram zimaze imyaka 6 zigaba ibitero. Bwana Buhari avuga ko hagomba kwizerana kw'ibihugu kuzafasha ingabo kurwanya uwo mutwe w'iterabwoba. Uruzinduko rwa Perezida Buhari muri Kameruni yashoje kuri uyu wa kane rwashakaga ingufu z'umutwe w'ingabo z'ibihugu byinshi zo kurwanya ibitero bya Boko Haram. Perezida Buhari yizeye ko izo ngabo zizatangira gukora mu minsi itarenze 30 iri imbere.
Prezida w'igihugu ca Zimbabwe Robert Mugabe ariko aragabisha ko ashobora kwirukana ambasaderi aserukira Leta Zunze Amerika hamwe na ambasaderi aserukira igihugu c'Ubwongereza abagiriza ko bariko barategura umudugararo mu gihugu ciwe. Ejo ku munsi wa gatatu kumugoroba umushikiranganji Mugabe yavuze ko badandariza mu ibarabara bariko baragwanya akamo katewe n'abategetsi kabasaba kuva mu mabarabara kugira ngo baje gukorera mu bindi bibanza. Yavuze ko ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na ambasaderi aserukira igihugu c'Ubwongereza mu gihugu ca Zimbabwe bahera amafaranga abo badandaza kugira ngo batere akajagari mu gihugu. Mugabe yavuze ko abo ambasaderi bo mu bihugu byafatiye ibihano igihugu ciwe bamaze kumenyeshwa ko bazotabwa hanze. Yavuze ko abo ambasaderi badashaka amahoro mu gihugu ca Zimbabwe basabwe kandi basabwe ngo bikebuke kuko ngo bimaze gutyo maze babone kubandanya babaho mu mahoro. Ibiro vya ambasade biserukira ivyo bihugu byanse kugira ico bivuze kuri aya majambo yatangajwe na Perezida Robert Mugabe. Imigendanire hagati y'igihugu ca Zimbabwe hamwe n'ibihugu vyinshi vyo mu burengero yononekaye mu mwaka w'2022 inyuma yaho ishirahamwe y'Iburayi rifatiye ibihano leta ya Perezida Robert Mugabe kubera icyozwa ry'agateka kazi na muntu hamwe n'ubusuma bw'amatora byabaye muri ico gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aherutse mu ruzinduko mu gihugu cya Ethiopia we n'abayobozi bo mu karere baganiriye ku buryo bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo harimo ibihano hamwe n'icyo yise uruhare rw'ingabo zo mu karere igihe impande zose ziri mu ntambara ya Sudani y'Epfo zitabasha kwemeranywa ku masezerano ku itariki ya 17 ukwezi kwa munani. Hari ibitekerezo bitandukanye hibazwa niba ibyo bizashoboka. Inama yo muri Ethiopia kuwa mbere hamwe n'abayobozi bo mu karere mu gihugu cya Ethiopia nyine Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yifuje ingabo z'akarere n'ibindi bihano kugira ngo bishyire igitutu ku mpande zose ziri mu mirwano muri Sudani y'Epfo zibashe kujya ku meza y'ibiganiro. Izo mpande ziri mu ntambara muri Sudani y'Epfo zishobora gufatirwa ibyo bihano n'izindi ngamba igihe amasezerano y'amahoro atagerwaho kuri tariki mbere y'iyo tariki ya 17 y'ukwezi kwa munani. Tutizi Ijwi rya Amerika iyi ni gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tusubire rero mu Burundi ni mu makuru ya karere k'ibiyaga bigari mu Burundi agatondwa sa umunyepolitike mukuru utavuga rumwe na leta yatowe n'inama nshingamateka mu mwanya w'icyegera cya mbere cy'umukuru w'iyo nama nshingamateka ku majwi 108-112 y'abari bitabye iyo nama. Pascal Nyabenda usanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD yatowe mu kibanza cy'umukuru w'inama nshingamateka ku majwi 111 kuri 12. Madame Immaculée Nuwayo wari urongoye ibikorwa by'iyo nama aratangira asobanura uko itora ryagenze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni. Nchuti mwumva Radio Ijwi rya Amerika mu tubagezeho noneho inkuru ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaduteguriye aganira na Agathon Rwasa. Tumaze kubabwira ko yatoyewe muri icyo kibanza cy'ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Frederic
Agathon atangura tubwira imigambi afise.
Imigambi nyamukuru ni uko tugomba gukorera abanyagihugu kugira ngo amategeko atorwa mu nama nshingamateka yaba amategeko ashingiye ku nyungu z'abanyagihugu bwite ntabe gukorera inyungu z'umugambwe cyangwa gukorera inyungu z'umugwi kanaka.
Ibyo muzo birangura gute?
Ibyo ni uko tugomba kubirangura n'abandi twisonze ibitegekanwa n'itegeko ngengamikorere shingiro ibyo bigomba kutuyobora muri byose. Hama rero tugakora ku ntego y'igihugu dukoze ku neza y'igihugu muri icyo gihe situheza bishimishe abarundi n'abarundi kasi bitume n'uburundi gusubira kugira isura nziza mu makungu.
Muri iki gihe amakuru atangazwa kandi avuga ko hariho abo mwari kumwe mu runani Amizere abarundi cyane cyane abari mu mugambwe Ipona batashoboye kwakira ibanza bari bahawe. Icyo kibazo umugambi mugifitiye n'uyuhe, icyo kibazo umuzo gikemura gute? Urwo runani rurasambutse,
urunani rurasambutse kandi nibaza yuko kumbure kubakurikiranye uyu munsi hariho bamwe muri abo bantu barimo ikona bashoboye kuza gusasamo n'amashingamateka kumbure n'abandi bashobora kuba bari inyuma, kuko uko amategeko abivuga umuntu ashobora gusubirirwa mu gihe yakwije ibisibo bingana n'icya gatatu cy'iminsi y'isasa n'amashingamateka. Nubwo icya gatatu cyo mu mezi atasurumba ko ari umwanya atari muto, rero yuko kumbure baba bariko bayihweza baca hirya no hino ibibazo uko byifashe urimwe na rimwe birashaka gushika ugasanga kumbure umuntu ubivanye n'uko abona ibintu kumbure mu bishobobisho ugasanga afashe ibintu iyo ariko amaze gukubita agatima ntendero ugasanga kumbure ingingo yari yafashe arayihinduye ku neza yiwe no ku neza y'abandi bose.
Imigambwe itavuga rumwe na leta mwari kumwe mu guhakana ikiringo cya gatatu muvuga ko ata kintu gishobora gukorwa icyo kintu kitabanje kuva mu nzira, bavuga ko mwahemutse abo mwari kumwe mu rwi imigambwe itavuga rumwe na leta mwabwira iki?
Wese nari twahemutse nabo buhoro, kuko hari abanyagihugu badutumye kubaserukira kandi umugambwe ari wo wose cyangwa ishyirahamwe iryo ari ryo ryose rifite uburenganzira bwo gufata ingingo mu gihe babona yuko ingingo atacu yonona ku neza y'igihugu. Ibi twebwe twabikoze kuko ni ku neza y'igihugu, hanyuma abo bose iby'igihugu byega ni byiza yuko twokwiyumvira ingene twosohoka, kuko ingorane zarabaye. Twaravuze tuti amatora ntatunganijwe neza n'iki n'iki mugabo arankaraba, none uyu munsi bose babwata ahubwo nimwicarane muganire umuti ko buko tuguma tuvuga gusa yuko habaye ingorane hari ingorane cyangwa nuko twakwiriye ni koko tuganira. Kimwe cyo nuko mu ruhande rw'iwacu uko byari bimeze twebwe bobo n'imigambwe kumbure mugabo twebwe murazi byashikiye umugambwe w'FNL mu gihe iki kibazo cy'umugambwe kitaradadanuka mbe twoba tuvugira hehe? Hanyuma ko hari ahantu abanyagihugu bari bavuze ati genda hajya bamwe muravugiraho ibindi bize bize mu nyuma, ni kuki twogayira abanyagihugu batwizeye bakadutuma tukavuga gusa ngo ko hari abandi bavuga yuko imeze uku n'uku ntibusibwa ntibubikwa? Rero twafashe rero cyane cyane ibibazo byose twiheje kandi n'abo turi kumwe mu nani twarabivuganye twabibabwiye ingorane ukuntu zifashe, ntawe rero twahemukiye ahubwo uwo ari we wese narabe turabe icyofasha kugira ngo uyu mwuka utameze neza umaze igihe turabe ntitwohera kandi umwe wese arafite uruhara kugira ngo uwo mwuka muri urangire.
Agaton Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Urakoze cyane nawe Frederic kuri iyi nkuru waduteguriye. Nk'uko nyine twari tumaze kubivuga, mu Burundi Agaton Rwasa umunyepolitiki mukuru utavuga rumwe na leta yatorewe n'inama nshingamateka mu kibanza cy'icyegera cya mbere cy'umukuru w'iyo nama nshingamateka ku majwi 118 kuri 112 y'abari bitabye iyo nama. Pascal Nyabenda asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD yatorewe ikibanza cy'umukuru w'inama nshingamateka ku majwi 101 kuri ayo 112. Madame Ntuwayo wari arongoye ibikorwa by'iyo nama aratangira asobanura uko itora ryagenze. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Ni ukuvuga rero umushingamateka Rwasa Agaton aratowe ku majwi 108 kuri
112 batoye. Aho naho Agaton Rwasa yatowe mu kibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yaramaze gutorwa. Mu bibanza bitatu by'ibiro by'inama nshingamateka byabonetse ko byose atagwiganwa kwabayeho, kuko ikibanza icyo ari cyo cyose cyayiganiwe umuntu umwe gusa, uyu ni Makire Ntahayo. Yararongoye ibikorwa by'inama nshingamateka aho yahamagara ategereza ko imigwi isanzwe igize iyo nama nshingamateka izana abakandida bayo.
CNDD-FDD urunani amizero y'abarundi mukandida ahiganirwa iki kibanza awe umugambwe ikona umugambwe ikona namwe mutanga umukandida wanyu ngira ntawundi reka twugure rino kete tuyirabe.
Agereza gutogwa umushingamateka Pascal Nyabenda yaciye ashikiriza ijambo abarundi bamwizigiye bakamutora n'abashingamateka bamushikanye mu kibanza c'umukuru w'inama nshingamateka. Uwo mukuru w'inama nshingamateka mushasha yamenyesheje ko abashingamateka ari bo bonyine baserukira abanyagihugu kuko ari bo babizeye, ariko ngo samashirahamwe adarana inyungu za politiki societe civile aserukira abanyagihugu nk'uko bamwe bavyiyumvira.
Ivyifuzo n'uko inama nshingamateka yo muri kino gihe yoba koko inama nshingamateka iserukira abenegihugu. Abenegihugu ntibaserukirwa n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki bimwe twita societe civile. Abenegihugu baserukirwa n'abo bitoreye n'abashingamateka n'abakenguza amateka nibo baserukira. Ni naco gituma babyutse ijoro baja kudutora. Dutegerezwa rero kuja muri ico kibanza baduhaye cyo kubaserukira.
Ivyo biro bishasha vy'inama nshingamateka bigizwe n'abagabo gusa batatu bagizwe n'abahutu babiri n'umututsi umwe, ni ukuvuga Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka n'umuhutu agatongwasa. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'umuhutu nawe nyene na Edouard Uwimana umututsi yatowe nk'icegera ca kabiri c'inama nshingamateka. Ivyo biruko mu gihe ibiro vy'inama nshingamateka yahora vyari bigizwe n'abagabo babiri n'umugore umwe. Umukuru w'inama nshingamateka w'umuhutu icegera ciwe ca mbere umukenyezi w'umutukazi n'icegera cya kabiri umututsi w'umugabo. Ivyo byagenze uko kuko kuri wa kabiri itegeko ngendegwa ko ry'inama nshingamateka ryari ryahinyanyuwe baca bumvikana ko bakuyemwo ingingo ivuga ko hategerezwa kubahirizwa ibijanye n'igitsina n'ubwoko. Aho ni mu gihe ibwirizwa shingiro ry'Uburundi rivuga ko inzego zose zitegerezwa kuba zigizwe n'ibice 30 by'abagore n'ibice 40 by'abatutsi ku bahutu 60 hagategerezwa kujamwo n'abatwa. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ego
urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhushya ndabinginze muze muhemukira igihugu cacu ngo mubihindukirize kuba mwukingiye
naje tuzohemukira
ibyoroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe na polisi turagerageza n'ukuntu kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu
uramuko
aho burya mukuru wacu ari muri politiki naho nyene warukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera niyo mvugaragarutse.
Murambo barira mu mugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo
ndira ndagutakira impanuro nawe wewe iki
reka nigi
urabona ko mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi bana
mve yasha
ndabasabye ntimukurikize amaraso murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo
kumena umutwe
murabinyemereye.
Mwenye neza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa.
Mutagondwa.
Akona kama mutewe na studio ijambo igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Urunani rw'imigambwe imeyo n'amateka mu Rwanda ruvuga ko rushikiye kwitegeko shingiro rihinduka cyane cyane ingingo 111 ibuza Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamariza ikindi kiringo. Umugambwe uharanira demokrasi no kurengera ibidukikije ni wo wonyine udashikiye uyu mugambi. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu wasumutakabuye.
Mu mitwe ya politike 11 iri mu Rwanda, 10 yose ishyigikiye ku itegeko nshinga rihinduka mu ngingo yaryo 111. Iyo ngingo ihindutse Perezida Paul Kagame yaba yemerewe kongera kuyobora u Rwanda. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ridashyigikiye ku itegeko nshinga ryakorwaho. Ibi byavuzwe ubwo abagize inteko ishinga amategeko bahuraga n'abahagarariye amashyaka ari mu ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda mu rwego rwo gukusanya ibitekerezo bigamije guhindura itegeko nshinga. Buri mutwe wa politike wagiye uvuga kubona gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Musa Fazili Harerimana wo mu ishyaka ntangarugero muri demokarasi avuga ko sibye ingingo y'111 yahindurwa, hari n'izindi ngingo zidatunganye zahindurwa.
Niyo mpamvu twebwe tutavugaga yuko
havugururwa ingingo y'ijana n'imwe gusa murebe n'ingingo y'ijana na gatanu ibanga bimutekano w'igihugu cyacu aho ivuga yuko Perezida wa Repubulika iyo amaze gutorwa ataratangira imirimo uwari usanzweho adafite uburenganzira bwo gutangiza intambara n'ibindi bivugwamo igihugu nk'iki kiza umutekano mukeya nta buryo wakombura Perezida wa Repubulika ububasha nk'ubwo uzi ko dufite interahamwe zishaka kudutera buri munsi twe nk'ishyaka ntangarugero muri demokarasi iyo ngingo ikwiriye kuvugururwa tukajya muri demokarasi nyayo aho amatora ariyo atuma abaturage babona ubayobora bihitiyemo
umuryango wa FPR Inkotanyi we ntiwigeze wandikira inteko usaba ko itegeko nshinga rihinduka umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka François Ngarambe ntigeze yarura ngo avuge ingingo ku yindi shyaka rye ryifuza ko ryahinduka ariko asobanura ko ashyigikiye ibyifuzo by'abanyarwanda benshi basabye ko kandi mu basabye harimo n'abayoboke ba FPR Inkotanyi
ntabwo ko twandikiye inteko turacyari muri debate twebwe turacyakurikirana ibivugwa ariko cyane cyane umutwe wa politike udafite aho ubogamiye utari patizani
ni ukuvuga yuko dushyigikiye ubusabe bw'abaturage b'abanyarwanda muri bariya basabye rero harimo abayoboke b'umuryango wa FPR Inkotanyi nubwo batansabye uruhushya barabisabye twebwe rero icyo dukora dushyigikiye ubwo busabe kuko bufite ishingiro mu rwego rw'amahame y'imitekerereze tukaba rero twiteguye igihe impaka zizaba zabonetse umurongo tuzatangaza natwe tuvuga icyo dufasha kugeza ubu ngubu dushyigikiye ibyo abanyarwanda bifuza n'imitwe ya politike dukorana bagejeje ku nteko igitekerezo cyabo
mu mashyaka yose yemewe mu Rwanda ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije ryongeye gushimangira ko ridashyigikiye ku itegeko nshinga ryahinduka
mu mpamvu zitandukanye twamenyesheje presidente w'inteko ishinga amategeko twamenyesheje yuko tutifuza ko itegeko nshinga ryahinduka kubera ko twifuza ko habaho icyo bita ensuring peace and security kushimangira ko habaho umutekano urambye n'amahoro ibyo bikaba bishobora kuva mu cyo twerekanya butegetsi mu mahoro mu mateka ya vuba tuzi mu myaka ijana ishize tutangiye ku ntambara yo ku rushushu yuko tutigeze tubona kenshi tutigeze tubona u Rwanda rugira itsimbura butegetsi mu mahoro so tukavuga ati ayo mahirwe tuba tuyiteze kuri nyakubahwa Perezida Kagame
hari bamwe mu bagize imitwe ya politike yari yaje gutanga ibitekerezo ku buryo itegeko nshinga ryahinduka n'ibyahindukamo abo nabo bafashe umwanya wo gusaba Perezida w'ishyaka rihana demokarasi n'ibidukikije kuba yava ku izima nawe agashyigikira ko itegeko nshinga rihinduka uyu ni umuyoboke w'ishyaka ry'abakozi mu Rwanda PSR
icyo gitekerezo cy'imyaka itanu cyaje aho ku bandi bazakurikira ariko kuri Kagame twirinde kumubarira kuko turi kumwe nawe nta gihombo dufite
kaba nsoza n'inginga Green Party Habineza Frank muvandimwe ndakwinginze nyihangane ne kongera kwitwa inyenzi ngo nibavuga nibuke nyihanganira ne kongera kwitwa igipinga nyihanganira uyu munsi ndubu nyarwanda
abagize imitwe ya politike benshi bahurizaga ku ngingo y'uko manda y'umukuru w'igihugu yaba imyaka irindwi hari n'abavugaga ko yasubizwa ku myaka itanu nk'uko yahoze abo barimo nk'ishyaka ry'abakozi bumvikanisha ko imyaka itanu yaba mu gihe cya manda ebyiri Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Asumuta urakoze cyane turacyari mu Rwanda uburwayi bwa Maître Jean Félix Rudakemwa bwatumye Léon Masengo ukurikiranyweho ibyaha bya genocide atagira icyo avuga ku gihano yasabiwe n'ubushinjacyaha mu iburanisha riheruka cyo gufungwa ubuzima bwe bwose ingingo y'uburwayi ku ruhande rw'uregwa ubushinjacyaha buracyayifata nk'impamvu zo gutinza urubanza ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Impamvu y'uburwayi bw'umunyamategeko Jean Félix Rudakemwa wunganira Dr. Léon Mugesera mu rubanza akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide nizo zatumye iburanisha ryo kuri uyu wa kane riba rihagaze. Yaba umucamanza ukuriye inteko iburanisha ndetse na Dr. Léon Mugesera bavugiye mu rukiko ko bamenye batinze uburwayi bwa Maître Jean Félix Rudakemwa. Ingingo y'uburwayi ku ruhande rw'uregwa yakunze gukurura impaka ndende muri uru rubanza rubura amezi abiri ngo rwuzuze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. nk'uko ubushinjacyaha bwakunze kwikoma uruhande rw'uregwa ko rutinze urubanza rwifashishije ingingo y'uburwayi ni nako byagenze mu cyumba cy'iburanisha kuri uyu wa kane. Ibaruwa ya Maître Jean-Félix Rudakemwe igaragaza ko muganga Charles Mazimpaka yamuhaye ikiruhuko cy'uburwayi cyo kuva ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi kikazagera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda. Imbere y'ayo matariki umuganga yanditseho ku kiruhuko cy'uburwayi kuri Maître Jean-Félix Rudakemwe kizamara iminsi ine. Ubushinjacyaha muri uru rubanza buhagarariwe na Bwana Le Mukurarinda akaba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kwandika ayo matariki mu buryo yise bwa huti. Hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma zo gutinza urubanza ndetse no kwivuguruza. Nta byinshi byavuzwe na Dr. Leon Mugesera kuri ayo magambo y'ubushinjacyaha. Uretse kugaragariza urukiko ko adashobora kuburana nta bwunganizi mu mategeko nk'uko bimwemerera. Ubundi asaba ubugira kabiri ko we urukiko n'ubushinjacyaha bakwifuriza Maître Jean-Félix Rudakemwa kurwara ubukira. Kubera izo mpamvu z'uburwayi bwa Maître Jean-Félix Rudakemwa wunganira Dr. Leon Mugesera, byatumye uregwa ntacyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha mu iburanisha riheruka. Mu cyumweru gishize ubushinjacyaha bwari bwasabye ko ibyaha bitanu bya Jenoside Dr. Leon Mugesera akurikiranyweho birimo icyaha cyo gushishikariza abandi umugambi wa Jenoside, igihe byaramuka bimuhamye yakatirwa igifungo cya burundu. Gusa uregwa yaragitsimbaraye ku kutagira icyo yavuga atarabona batangabuhamya bamushinjura. Avuga ko yashyikirije urukiko urutonde rw'agateganyo rw'abatangabuhamya 57 bari ku migabane y'isi itandukanye. Ni urutonde urukiko rwafashe nk'urutariho kuko ngo umucamanza yahaye ururegwa imyaka 2 ngo abategure ntiyabikora. Ku iburanisha riheruka Maître Jean-Félix Rudakemwa umwunganizi mu mategeko wa Dr. Leon Mugesera yari yatubwiye ko bafite inzobere ziteguye kugira icyo zivuga ku ijambo yunganira aregwa ndetse n'abatangabuhamya bose hamwe basaga ijana. Dr. Leon Mugesera w'imyaka 63 y'amavuko akurikiranyweho ibyaha bya Jenoside bitanu birimo icyaha cyo gutoteza nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'ibindi byose bikomoka ku ijambo yavugiye muri mitingi yo kukabaya muri 92. Dr. Leon Mugesera wahoze ari vice president wa MRND ku Gisenyi, ishyaka ryari ku butegetsi muri Jenoside, ubushinjacyaha bumurega ko yavuze iyo mbwirwaruhame agambiriye gukangurira Abahutu kurimbura Abatutsi. Uregwa ntiyemera na gato ibikubiye muri iryo jambo, avuga ko ubushinjacyaha burisobanura uko bwishakiye kandi ko bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja. Ryarateshejwe umwimerere hagamijwe icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Iburanisha ry'uru rubanza ryimuriye ku itariki ya 3 z'ukwezi gutaha kwa 8. Ariko bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukanya turasozera makuru yacu yo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko perezida w'igihugu cya Zimbabwe Robert Mugabe ariko aragabisha ko ashobora kwirukana ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na ambasaderi aserukira igihugu cy'Ubwongereza, abagiriza ko bariko barategura umudurumbanyo mu gihugu ciwe.
Umwaka urashize kuva guverinoma ya Sierra Leone itangaje ko ikibazo cya virusi ya Ebola ari ikibazo cyihutirwa mu gihugu. Mu kwezi kwa cyenda ONU yashyizeho uburyo bw'igihe gito bwo gushaka igisubizo ku byari bikenewe mu guhangana na virusi yica cyane ya Ebola. Raporo iheruka y'ishami rya ONU ryita ku buzima ivuga ko ubu umubare w'abandura uri hasi cyane mu mibare yagiye igaragara buri cyumweru muri uyu mwaka mu gihugu cya Sierra Leone na Guinea, ariko ko urugamba rugikomeza.
Sentare yo mu gihugu cya Misiri uyu munsi kuwa kane yunguruje umunsi yari gutangariza ko ingingo yerekeye urubanza rwari bungurujwe n'amenyesha makuru ba televiziyo Al Jazeera bagirijwe ko bariko bashigikiye umuhari Muslim Brotherhood utemewe n'amategeko. Inshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira Engineer Justin Twaits yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Ali Masifa Tuma yadufashije ashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoma ariko na Frederic Munikije
na Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese kudutega amatwi, mugire kandi ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.